yarize oyore çeyire
Uganda
Uganda itu yashoba kandi yashoba
Chereza
chame chao bachitungiye
bachizwiro muri bizukuru babo
ngendo tera kashori nyamuguru so tunga mera hari kizukuru tawe akana katari kwechera buye omugongo ne ho gwinichire ihanga yanjewe ni manyi seria